muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire kuri metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro mu Rwanda. Turi kandi no kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88.8 n'ibice bitatu. Mujye no kuri internet www.radioyacu.com naho mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho. Ndabashuhuje mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi na makuru rero. Komisiyo ya Nyeti dupfubiranye na ambasaderi wa Burundi muri Loni Tabure Nova Mwumva Mukanya. Kuri komisiyo ya Nyeti ya Loni ku Burundi nyine yongerewe umwaka, leta y'u Burundi rero ikabita yemera.
Leta y'u Burundi mu gihe itigeze yemera uwo mugwi ni kwa kundi nyene izopfa yemereye abawugize guhonyora mu gihugu cy'u Burundi ngo baje gutohoza. Nahihagaze leta y'u Burundi igira iti uwo mugwi ntidukorana kuko wagiyeho mu buryo tutumvikanyweko.
Ambassadeur Tabura Renovate rero akorera i Geneve ku cyicaro cya kabiri cy'umuryango w'abibumbye, naho amashyirahamwe yasabaga ko iyi komisiyo ya Nyeti ikomeza imirimo yayo yishimiye icyemezo cya Loni.
Byatunezeje cyane, byadushimishije, ariko tukabwira leta y'u Burundi yuko yabaye n'ubutumwa bukomeye amakungu yahaye leta y'u Burundi yuko ibiri kuberaho mu Burundi, ubwicanyi buri ku buraba, amakungu abikurikiranira hafi.
Maitre Armer Niyongere uyobora ishyirahamwe ACAT, rimwe rero muri ariya mashyirahamwe yasabaga kongerera igihe komisiyo ya Nyeti ya Loni ku Burundi. Mu Rwanda, inzovu mutware yari izwi cyane yapfuye kubera ubusaza, yari ifite imyaka 50. Hanyuma rero inzara yugarije abaturage ba Sudani y'Epfo barenga miliyoni 6. Ntimujye kure. Aya rero makuru twabateguriye mube hafi ya radio zanyu no kuri interinete nyine nk'uko nabibabwiye muyakurikire naho mukanya. Abaturage ba Sudani y'Epfo barenga miliyoni 6, ni ukuvuga 60% by'abaturage bose b'igihugu bugarijwe n'inzara, biremezwa n'icyegeranyo cyakozwe n'amashami atatu akomeye y'umuryango w'abibumbye, irishinzwe ibiribwa PAM, irishinzwe abana UNICEF, n'irishinzwe ubuhinzi FAO. Icyegeranyo kivuga ko intandaro ya byose ari intambara yateye n'ingorane zo kugeza imfashanyo ku baturage. Intambara imaze imyaka 5 muri Sudani y'Epfo, ishyamiranije ingabo z'igihugu n'inyeshyamba za Riek Machar wahoze ari vice perezida w'igihugu. Iyi ntambara yahitanye abantu barenga 380,000, yatumye kandi abandi barenga miliyoni 4 baba impunzi mu gihugu imbere no mu bihugu by'abaturanyi. Hashize ibyumweru 2 ariko President Salva Kiir na Riek Machar bashyize umukono ku masezerano y'amahoro, bemeza ko azarangiza intambara burundu. Ishyirahamwe rya Afurika ry'umupira w'amaguru CAF ryahagaritse ikibuga cy'umupira cyitwa Mahamasina cyo mu murwa mukuru wa Madagascar Antananarivo. Itangazo rya CAF riragira riti ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Madagascar ribujijwe gukinisha ikipe y'igihugu kuri iki kibuga mu gihe cy'amezi 3. CAF kandi yaciye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ihazabu ry'amadolari 10,000. Iri ishyirahamwe rero rya Madagascar rigomba gutanga amadolari 10,000, ryatangaje ko ritazajurira. Intandaro y'ibihano bya CAF ni urupfu rw'umuntu umwe waguye mu mibyigano yabaye ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa mbere mu mikino mbere y'umukino wa Madagascar na Senegal mu rwego rw'amajonjora y'igikombe cy'Afrika 2019 kuri kiriya kibuga Mahamasina. Abandi bantu 41 barakomeretse, ariko ntibyabujije umukino kuba warangiye amakipe yombi Senegal na Madagascar banganya 2-2. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, usibye rero ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri internet uko aya makuru ari kubageraho. www.wazitatu.com/radioyacu.com. Mubiyaga bigari bibaye ngombwa Uburundi bushobora kuva mu nteko y'uburenganzira bwa muntu ya ONU ikorera Geneve mu Busuwisi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean-Claude Karerwa Ndenzako yabivugiye mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego zose z'igihugu cyabe ikiganiro cyabereye mu ntara ya Ruyigi. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana yagikurikiye araduhe inkuru.
Muri ico iganiro cabavugize b'inzego Jean-Claude Karerwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu yavuze kwishaka ry'abanyagihugu ari ku Burundi bwova muri ONU.
Mbere hoho nuko ibyo leta isabwa n'abarundi cyangwa ibyo leta isabwa n'amashyirahamwe leta yaze ikabyiga nka leta ntiwibagire yuko mu minsi iheze igihe hariko haraba ibiganiro bihuza abarundi basaba yuko bwirizwa shingiro ryuhinyanyurwa. Abarundi benshi bari muri ibyo biganiro bari basabye yuko ibiringo by'umukuru w'igihugu byo gumaho mugabo umukuru w'igihugu akemererwa kwitoza kisubiriza bihetangabo byinshi mugabo hageze yuko bwirizwa shingiro intego y'ibyo shingiro ushikirizwa abarundi byo by'igihugu basabwe byo bari basabye bitabandanijwe bifatigwa ko ivyo rero leta isabwa byose iravyakira ni nk'uje umuvyeyi ivyo asabwa byose avyakira mugabo hageze gutanga atanga ivyo afise atanga ibishoboka.
Uwo muvugizi avuga ko bibaye ngombwa atakibuza ku Burundi bwova muri iyo nama yawo ni
leta izokwicarira ico kibazo ibirabe ku nyungu z'abenegihugu n'ivyaba koko iyo ngingo ishobora kuzanira karusho igihugu cy'ubundi n'abenegihugu leta yashobora gufata iyo ngingo kanatsinda noneho nibisanzwe ko leta ijya mu ishyira hamwe canke mu mugwi cyangwa mu nama ikayivamo yaravuye muri ya sentare mpuzamakungu kandi atari ico bizokiza ntacu bizokonona. Hari ibihugu bimwe bimwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaze gufata ingingo yo kuva muri iyo nama mbere biravuga n'amajambo akomeye cyane yo kwiyamiriza ibikorwa by'iyo nama. Uyu munsi nta ngingo twazanye mugabo turazi ko ico kibazo leta yasabwe izocicarira ikaciga igaheza igatanga inyishu.
Abamenyesha makuru babajije Karerwa nimba Burundi buzohava bwitwarira abagize umugwi warungitswe na ONU gukora amatoza kubijanye n'agateka ka muntu mu Burundi.
Twarabajije abahinga mu by'amategeko biragoye kuronka isentare yocira urubanza rya mugwa abantu batatu mugabo Burundi burashobora gukoresha ingingo zabwo ingingo nazo zarafashwe ingingo ya mbere bajya abantu ntibemerewe gukandagira ku isi y'u Burundi ntihemere kwinjira mu Burundi urumva ko no kubacira kwiteka niho kubacira umukenke iyo ni ingingo ikomeye cyane kubuza abantu kwinjira mu gihugu ciza nk'u Burundi nibaza yuko ibyo byose ako kanywa afinywa afisi gato.
Umuvugizi wa president Nkurunziza aragwa kagaruka kavuga ko imbabazi ziri agufi kuri uwo mugwi
umuntu agucira inkoni umuvyeyi agucira inkoni ndakwita ngufi nibasaba imbabazi bakemanga ko ibyo bakoze ari bikogwa bigayitse kumbure leta ishobora guhesha.
Abanyamakuru bagarutse kuri Jean-Claude Karerwa bamubaza umuntu iyo bari karategurwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo azogere ikirenge muciwe
yari ko arategura umusubirizi n'ubwo ko yatanguye kumutegura kuva kera twese ariko aradutegura adutegurira hamwe ariko hageze gutora baratora kumbure bakavuga bati nk'uyu mwaka tugezemo bati hari 400 mu mwaka uheze byari 600 mu mwaka uza bizowe sigaye ari 200 kumbure sigaye ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri hazuba sigaye nk'amajana 200 cyangwa ijana baraheza rero bakaje hamwe n'izindi nzego zirongoye umugambwe bagaheza bagatora umwe muri abo uwo nawo baca bamushyikiriza ikoraniro kaminuza ry'umugambwe naryo rigaheza rikamwemeza iyo rero itamwemeje bisigure ko ariho n'ubundi abari nyuma yo heza bakazana rikamwemeza abonabone mu nyuma barashikirizwa hari izindi nzira bicamwo abajejwe magara abantu baramusuzuma basanze amagara atifashe neza ntaheza ngo yemererwe kwitoza kuko azubazo ntazobarazorongora umugambwe azorongora abarundi bose.
Naho kubijanye n'ibitero byabaye mu Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki no mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura umuvugizi w'umukuru w'igihugu avuga ko babikoze bakingiye kibaba n'igihugu cy'u Rwanda mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Imana kubw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro rero nyine cy'abavugizi b'inzego z'igihugu cy'u Burundi bavuze kuri iriya nteko y'uburenganzira bwa muntu ya ONU ikorera i Geneva mu Busuwisi. Iyi nteko yafashe icyemezo uyu munsi cyo kongerera igihe cy'umwaka umwe komisiyon ishinzwe gukora amatohoza ku bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane 2015 ariko muziko u Burundi butemera iyi komisiyon bwo bwatoye oya ku cyemezo cya Loni. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na ambasaderi Tabu Renova uhagarariye Uburundi mu muryango w'abibumbye i Geneve.
Ubwa mbere leta y'Uburundi ntiyatangaye, ubwa mbere iyi komisiyo yagiyeho nta na rimwe leta y'Uburundi yigeze yemera. Byumvikane rero yuko abayishizeho mu buryo novuga ntibutandukanye n'ukuntu zama byagenze, kuko iyo bagomba gushiraho itohoza nk'iryo, umugwi ujejwe itohoza nk'iryo bisanzwe igihugu byerekeye hamwe n'abashizeho ico ciyumviro baraje hamwe bakumvikana ingene ibintu biza kugenda.
Muriko mutubwira ko uyo murwi utazokora ibikorwa uzoba washizwe?
Twebwe tugena gukora no kudakora. Cyo tumenyesha nuko leta y'Uburundi mu gihe itigeze yemera uwo mugwi ni kwa kundi nyene izopfa yemereye abawugize kuhonyora mu gihugu cy'u Burundi ngo baje gutohoza.
Umuvuze kandi byo gukorana akanama mpuzamakungu kajejwe agateka kaza muntu kasavye ko kosubira gukorana neza n'u Burundi aho Burundi akukamukatewe bwa kakigute.
Bwa mbere bisabwa ariko nuko gusa usanga abantu bikunda iyo hajya ugombye kurondera kumvirizwa wenyene ariko ntiwumvirize uwundi ngo wumve nawe cyashikirize icarico maze mu ntango ibintu bifate umurongo wumvikanywe ko ibikurikirana ibene ibi urondera kibyo wawe bica mu ngiro mugabo uwundi nawe yarafite uburenganzira bwo kuvuga ati nanje sindavyemera. Rero nuko ubwa mbere uwo mugwi warakoze ukora umwaka abawugize ntibigeze bahonyura mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo bashikirije n'ivyo bakuye hirya no hino na cane cane yuko twagaragaye neza katana kimwe gishasha bigeze bashika ko kuko begeranije ivyo bari ibyari byarashizweho n'umugwi wa mbere wari washizweho humvise igihugu cy'u Burundi kivyumvikanye ko n'abari bawushizeho ico bise ntuze enquete independente des Nations Unies.
Leta y'u Burundi yaratangaje ko abari bagize uwo murwi basohoye raporo batazosubira guhonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi mu gihe akanama kishyiramo impuzamakungu kajejwe agateka kazira muntu kogena abandi bahinga leta y'u Burundi yobemera.
Leta y'u Burundi ntiyigeze ivuga yuko batazosubira gukonyoza ikirenge. Iyo mvugo ucumenga ni nkuko baba barigeze bahonyoza ikirenge mu Burundi nta n'umunsi n'umwe. Ndiko ndavuga aba bagize uyu mugwi witohoza uhari ubu. Ariko rero aba bari bawugize leta y'u Burundi yaramaze kumenyesha yuko itakeneye kubabona ku butaka bwayo. Naho byogenda gute ubu rero ubajije uti mbega none nk'ubu boge n'abandi leta y'u Burundi yobemera? Ingorane s'abantu, ingorane n'uwo mugwi. Uwo mugwi rero mu gihe leta y'u Burundi itawemera abawugize nta ngorane bafitaniye na leta, ariko ndiko ndavuga abashasha bo bawunjemwo kuko ababo bo bawuri mu uyu munsi baramaze kugaragaza aho bahengamiye ari naco gicatumye leta y'u Burundi ifata ijya ngingo. Rero abo bashasha abo bo baje leta y'u Burundi ntikeneye kumenya n'abari bo. Igihambaye no gutahura yuko uyu mugwi leta y'u Burundi itawemera itigeze yemera yuko ko ikorana nawo.
Hari abashaka kwibaza ko kubona leta y'u Burundi yanka ko harungikwa umurwi ko bari kugira ngo inegeze nk'agateka kazira muntu ko bagatozwa aho muhavuga kwiki
emwe ibyo iyo biratangaje kabisa. Mbega none burya uyu mugwi ni wo kwisinzima ufise ukuri ushobora kuvuga ukuri busumba abandi bantu bama baje mu gihugu cy'u Burundi. Genda utohoze urabe nk'ubu Union Africaine ishyirahamwe rya Afurika ibyo rihejeje gushikiriza ku bijanye n'ingene mu Burundi bimeze. Genda urabe ibyo uwo muserukizi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru wa ONU yashikirije nyakubahwa Michel Kafando. Abo bose n'abandi banyacubahiro batari bake bama baje mu Burundi bagaharonka akanya ko gutembera hirya no hino barashikirije uko ibintu byifashe. Mugabo aba bantu barondeye yuko ishyirahamwe rya Buraya yarondeye ku nguvu yuko uyu mugwi wongerwa ikindi kiringo cy'umwaka ntigigeze byemera yuko abandi bashobora kuvuga ukuri. Naho rero ibintu bihagaze hamwe umuntu yibaza ati mbega none bugi kiriko kirarondegwa n'ukuri mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu canke n'izindi nyungu.
Tabu Renova ambasaderi aserukira Burundi mu ishyirahamwe ONU i Geneve kabaserukira kandi n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu ari afise icicaro i Geneve. Murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tugane.
Ndabakengurukiye.
Ikimara kongererwa igihe cy'umwaka umwe rero iriya komisiyo ya nketi ya Loni ku Burundi yahise isohora itangazo risaba leta y'u Burundi kwemera noneho gufatanya nayo. Amwe mu mashyirahamwe adaharanira ibya politiki mu Burundi yari yarasabye ko iyi komisiyo yongererwa igihe yo arashima icyemezo cyafatiwe i Geneva uyu munsi. Akat ni rimwe muri yo. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yaganiriye n'umuyobozi wa Akat, Maître Armel Niyongere.
Byatunezereje cyane, byadushimishije, ariko tukabwira Leta y'u Burundi yuko yabaye n'ubutumwa bukomeye amakungu yahaye Leta y'u Burundi yuko ibiriko biraba mu Burundi, ubwicanyi buriko buraba, amakungu abikurikiranira hafi. Naho badashobora kwinjira mu Burundi, murabona ko bagira icegeranyo cigenga c'abahinga. Tusiganyuro kirafasha cyane ko amakungu abona neza ibiriko biraba mu Burundi. Ibyo rero biriko birakogwa n'abahinga nk'abajya ba ONI, ibi bari ibintu bisanzwe bituma amakungu akurikiranira hafi ibiriko biraba mu Burundi, akawungira agasaba n'icyo kugwa kugira ihungabanya gato y'akazi na muntu rihagarikwa.
Tukivuga ivyabo baba barakoze ayo mabi abo bahinga batatu ba ONU imbere yuko bahabwa gasopo kutongera kugaruka mu gihugu cy'u Burundi mu ntango zo kwa cenda bamaze gushira ahabona ico cegeranyo kitavuga ko rumwe n'impande zose, baravuze ko baza bafise amazina y'abo baba barakoze ivyo vyaha. Hari ikigiye gukurikira kujanye n'ivyo vyayo mazina mu gutungana.
Ayo mazina bavuze baravuze ko ari mwibanga bazuyashikiriza ubutungane, bavuze ubutungane bazuyashikiriza. Ariko menye yuko ivyo vyegeranyo ayo mazina yari gwarandikwa berekanye neza uruhara rw'umwe mu bwicinyi buriko buraba abo bantu bibashira gati mu gihinyo yuko binyegeje. Bamenye yuko ayo mazina bazoyaha ubutungane kandi bazokurikiranwa. Hama cerekeye yuko badashobora gushika mu Burundi, naho Burundi bwopfa muri iyo nama igasaya kazi na muntu, uwo mugwa matuhuza ubandanya ukora akazi kabo.
Iyo ngingo yafashwe no munsi uko abahinga ba ONU bongerezwa ikiringo cy'umwaka umwe, yashigikiwe n'ibihugu bitandukanye biharugwa muri 2013. 17 ntivyagize ico bivuga. Muri ivyo 17 ahanini bigizwe n'ibihugu vya Afrika. Mu bihinsiguri ya
nitwovuga yuko vyashigikiye Burundi mu kwanka gutora ico cegeranyo cungera ikiringo mu gw'amatohoza mpuzamakungu. Ahubwo yo mu gw'abanyafrika baza kwiyamiriza ico cegeranyo, ico cegeranyo murabona ko itari kurengana. Ariko ko baciye basiba nuko bavuze bati ntaco tubivuze ko reka tureke bibandanye, bashigikiye ico cegeranyo uravye inyifato bagize kuko iyo batora oya ico cegeranyo cari kurengana. Nibaza ruko ko ari nyifato abanyafrika bama batura mu gushigikirana mugo badashatse gushigikira gukwerekana yuko bashigikiye Burundi yuko batariko barabugwanya, ariko murabona ko bataba ariko barabushigikira kuko abo abataco bayivuze ko ntibaheza ngo baharugwe mu bavyansa cyane mu bavyemeye.
Maître Armel Niyongere ijuge Amerika yabashimire kuri kano kanya muri haye.
Murakoze cyane.
Ibihugu 12 rero by'Afrika byifashe hanyuma bitatu bitora oya, kimwe gusa gitora yego n'u Rwanda. Iriya komisiyo y'inkete ya ONU ku Burundi yashinzwe ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 2016 igizwe n'abantu batatu. Mwabyumvise umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi abivuga. Abo bantu rero ni umunya Senegal Doudou Diene ari nawe prezida wayo, umunyakamerunikazi Lucie Aswagbor n'umwongereza kazi Françoise Hampson. Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, turi kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Turi no kuri internet radio yacu voa.com.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio yanyu noneho tujye mu Rwanda. Mu Rwanda aho inzovu umutware yarizwe cyane yapfuye bishobora kubara kubera ubusaza, yari ifite imyaka 50. Abahanga bavuga ko inzovu ishobora kubaho hagati y'imyaka 40 na 60, kereka zimwe na zimwe zishobora kuramba ariko bikaba ari ibintu bidasanzwe. Mugenzi wacu Placide Magambo adufitiye inkuru irambuye rero ku rupfu rw'iriya nzovu umutware.
Iyo nzovu y'ingabo yari yarazanwe muri parike y'Akagera mu mwaka w'1975 ivanwe mu Bugesera hamwe n'izindi nzovu zasagaga 20. Iyo nzovu yo yaje kumenyerana cyane n'abaturiye pariki, baje kuyibatiza akazina k'akabyiniro ka mutware. Urupfu rwayo rwavuzweho byinshi n'abasuye parike y'Akagera bari bayizi. Joseph Karama ushinzwe ubufatanye hagati ya parike y'Akagera n'abaturage baturiye iyo pariki, mu kiganiro twagiranye yatubwiye iby'urupfu rw'inzovu mutware.
Igihe kinini niga muri kaminuza nko muri za 2005 najyaga numva uriya mutware nari inzovu izwi kandi kunda abantu cyane cyane abana, ngo abana bajyaga bayicungaho ikabaha umunyenga. Mutware rero nicyo gihe natangiye kuyumva ntaraza gukora muri pariki y'Akagera.
Hanyuma wowe bwa mbere uyibona ryari?
Nayibonye bwa mbere ari uko nje gukora muri pariki y'Akagera mu mwaka wa 2014. Nayibonye yari inzovu kuri njyewe ntabwo nyibona, ntabwo ari iki bya mu giturage ngo ikore ibyo byatumaga imenyekana nko guha abana umunyenga. Ayibonye iri mu ishyamba ituje imeze nk'izindi nzovu.
Mutware rero irapfuye, ibi bivuga iki kuri parike y'Akagera?
Ni igihombo gikomeye cyane kuko umutware ntabwo yari inzovu nk'izindi, yari ifite amateka maremare cyane cyane amateka y'imibanire n'abaturage baturiye parike bari bayizi, ariko n'abatayizi bakayumva bakumva inkuru za mutware. Ubu rero kuri twebwe ubukerarugendo cyane cyane bw'Abanyarwanda ariko no ku murage wa parike ni igihombo gikomeye.
Ibi bivuze iki ku birebana na conservation mu Rwanda muri rusange?
Ko mbibona nk'umuntu ukora muri pariki nta kidasanzwe cyane. Conservation y'inzovu tuzakomeza kubungabunga inzovu ndetse n'izindi nyamaswa ziri muri pariki. Ntaguho ndagira ngo mpumurize abantu, mutware yari inzovu igeze mu myaka nka 50, navuga ko ntabwo ari ishaje cyane ariko nanone yari ikuze. Mu by'ukuri ni ibintu twebwe turumva ari urupfu natireri, ko nta urupfu rwayo nta kigeze kigaragaza ko hari icyo yaba yarazize. Nta nubwo ariyo yonyine twaba dutakaje, ndavuga mu nzovu dufite muri pariki. Inzovu zirarwara, zishobora kurwana n'izindi, hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma inzovu ipfa, ariko izindi zirahari kandi zirakomeza kugwira. Ngewe rero navuga ko itandukanyirizo ririmo nuko mutware yari yarubatse.
Abacunga pariki basanze umurambo wa mutware ahagana mu burasirazuba bwa pariki y'Akagera. Hakekwa ko mutware yaba yaritabye Imana mu kwezi kwa 7. Niyo nzovu nini cyane kurusha izindi yagaragaraga muri pariki y'Akagera. Bivugwa ko yapimaga toni zisaga 6. Umuyobozi wa pariki y'Akagera Jess Groner yatangarije radio Ijwi rya Amerika ko kuri ubu muri iyo pariki y'Akagera ituwe n'izindi nzovu zigera ku 100, ariko muri zose nta nimwe yari kuze kurusha mutware kuko yari giye kuzuza imyaka 50.
Magambo Placide rero umunyamakuru kuri iyi nzovu mutware yitabye Imana. Inzovu mbibutse nyine yuko ishobora kubaho hagati y'imyaka 40 na 60 nk'uko abahanga babyemeza. Murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ako kazi kiriho murakazi ni kakandi kabararikira siporo. Siporo ni mu Rwanda, turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda nk'uko mumumenyereye. Jean-Claude we wiriwe neza? Nari nkubuzeho gatoya. Nuko ikipe y'umupira w'amaguru y'u Rwanda Amavubi irimo iritegura murari ya majonjora yo kuzajya mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu kana 2019. Iritegura iyi ekipe ubu ngubu?
Urakoze cyane Toma, no kuvuga ngo imikino igizaba igeze ku munsi wa gatatu, cyane cyane ko ari mitsinda rimwe itsindwa rurimo harimo Guinea Conakry, Cote d'Ivoire ndetse na Republika Centrafrika. Uyu mukino rero utegerejwe ku itariki ya 12 mu kwezi gutaha kwa 10, ikipe y'u Rwanda ikazaba igomba gukina n'ikipe ya Guinea Conakry. Umukino ugomba kubera mu gihugu cya Guinea, umujyi wa Conakry, kuri stade yitiwe tariki 28 kwezi kwa 9.
Amavubi arimo aritegura gute? Abakinnyi bose ubu ngubu bari hamwe, bari muri local nk'uko abakinnyi babivuga, mbese mu mwiherero
uko bimeze. Umutoza mukuru w'ikipe Amavubi wo nta uri ni Vincent Mashani, amaze gushyira hanze cyangwa se ahagaragara urutonde rw'abakinnyi 27 bagomba gutangira umwiherero ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gutaha, ntabwo ari kera, ni kwa mbere mu gitondo bakazajya bakorera imyitozo rero kuri Stade Amahoro i Remera, cyane cyane ko nyine hariho hari ikibuga cy'ubwatsi ari nacyo kivuga bagomba kuzakiniraho muri Gine. Gusa ntabwo byoroshye, cyane cyane ko kugeza ubu hashimaze gukinwa imikino ibiri. Ikipe y'u Rwanda mu itsinda ryayo iri ku mwanya wa kane no wa nyuma, ifite ubusa bw'amanota mu mikino ibiri n'umwe n'ibitego bibiri, bivuze ngo bizaba byoroshye cyane cyane ko izaba igiye guhangana na Guinea Conakry. Guinea Conakry iri ku mwanya wa mbere n'amanota 6-6.
Naho muri abo bakinnyi batoranijwe, mbese ikipe isanzwe muri shampiyona ubona yoherejemo abakinnyi benshi ni iyihe? Wabivugaho iki?
Uko bimeze abakinnyi 27 ni benshi, birumvikana ko no mu gihe bazaba bahagurutse berekeza muri Guinea ntabwo bazahaguruka bose, bazagenda 18. Ariko nk'uko bisanzwe amakipe APRFC usanga ifitemo abakinnyi benshi, muri bo twavuga nk'abakinnyi nka Mbonenga Fitina, Imana Ishimwe, Emmanuel Bitamangwende, abakinnyi nka Rusheshangoga Michel, Mugiraneza Jean Baptiste Migi, Iranzi Jean Claude n'abandi. Ubona ko igiye ifite abakinnyi benshi, ariko wenda umuntu azareba urutonde final cyangwa urutonde rwa nyuma, ariko bagiye guhaguruka icyo gihe bazahaguruka ari abakinnyi 18.
Usibye rero Amavubi yitegura nyine gukomeza aya majonjora y'igikombe CAN 2019, hari n'irushanwa ry'Agaciro Development Fund. Amakipe azakinira irushanwa nayahe?
Nakubwira yuko irushanwa ryatangiye umunsi kwa gatanu, ndetse amakipe akaba yamaze gutangira kwesurana. Iryo rushanwa rero ry'Agaciro rihuza amakipe yarangije muri shampiyona iheruka ari ane ya mbere, 24 ya mbere. APRFC yatwaye igikombe cya shampiyona, umwanya wa kabiri hariya Kigali Rayon Sports ari ya gatatu, naho Etincelles iza ku mwanya wa kane. Uyu munsi rero guhera isashyira igice, ikipe ya APRFC yakinnye Etincelles FC, APRFC isezerera Etincelles FC itsinze ibitego 3 ku busa. Hanyuma mu mukino urimo kurangira ubu ngubu uri kubera kuri Stade National Amahoro Neza, nabo ikipe ya Rayon Sports ikaba imaze gutsinda AS Kigali ibitego 2-1, bivuze ko niba mu masegonda nyuma y'umukino niba ntagihindutse finali ku cyumweru, APRFC na Rayon Sports hakaza twambaye guhera saa 9:30 kwitaza Amahoro i Remera.
APR na Rayon Sports biramutse bihuye byaba ari umuriro waka?
Umuriro waka ni amakipe y'abakeba n'amakipe ahoranganye, amakipe bavuga ko ahuzwa na guverinoma cyangwa se na Ferwafa, kuko nta nari muzasanga amakipe akiri umukino wa gicuti, baba bahora bareba na ingwe ariko mu buryo bwa gisitatifu. Ni ukuvuga ngo bizaba ari umuriro hagati ya APRFC na Rayon Sports, aho ku ruhande rumwe bazaba bavuga bati igikombe n'uburyo cya shampiyona twagitwaye, Rayon Sports nayo ibwira APRFC musigeho, cyane cyane ko tumaze kugira experience ikomeye muri Afurika, cyane cyane ko bagarukiye muri 1/4 kirangiza ubushize mu mikino ya Afurika ya Confederation Cup.
Ayo makipe yombi kandi ndibwira yuko ashobora kuba ari aya mbere afite abafana bagurumbana kuko bashishikaye. Ubu ngubu nk'uyu munsi nyine APR yatsinze yego Rayon Sports nayo ifite amahirwe, abafana bifashe gute ubu ngubu?
Uko bimeze nyine APRFC ku ruhande rwayo bo baravuga bati akazi twakarangije dukubita Etincelles ku buryo bworoshye, ati gahunda baravuga ati gahunda niyo ku cyumweru bakajya gukubita Gasenyi, cyane cyane ko abafana ba APRFC bavuga ko ari Gasenyi, bayihimba Gasenyi bavuga Rayon Sports. Ariko ku rundi ruhande Rayon Sports nayo ikavuga iti igikona, APRFC abafana ba Rayon Sports bayita igikona, turimo turashyushya amazi yo kuzagipfura ku cyumweru, tukakereka ko wayikubise cyane cyane ko mu rushanwa ry'ubushize n'ubundi Rayon Sports yari itwaye igikombe cy'Agaciro, bavuga bati wagukubise ntawe wagiye, ni ukuvuga ngo umuriro cyangwa se amazi arimo aratogota kugira ngo tuzapfure amababa y'igikona.
Jean Claude Munyandinda, ndagushimiye ubwo rero nawe ku cyumweru kuri iyo final. Urakoze.
Murakoze cyane namwe Toma.
Muteza matukira ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri aya makuru ya sport dushorejeho nyine aya makuru cyane ko mwadukurikiye iyi ni radio ijwi rya Amerika mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro byayo murakarama.